programa Hírco.
Iyi ni radio Hijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri we neza nshuti mwese duteramanye. Muri kumwe na Frederic Unikije mu Burundi twumvikaniye ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 88.3 radio inshuti ya bose no kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kwiza. Mu Rwanda haravugwa umuriro wadutse ku isoko rya Gakinjiro mu muji wa Kigali. Abahabuye byabo barasaba leta kubagarukirako.
Mu kwisunganya tugatangira kuri zero. Niba tuzabona abagira neza cyangwa ikindi natwe iracyo turamenya cyangwa nabo bafasha bwa leta tuzabona ubufasha bwo kuri leta bwo buhoraho bifuza yuko yadushyikira tugakomeza ibikorwa byacu.
Uyu ni umwe mu bacururiza mu isoko rya Gakinjiro mu Rwanda mu gihe zimwe mu mpunzi z'Abarundi ziri mu kambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zibandanya gutaho. Hari abandi batabibazwa bahunze mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri. Igihugu cya Uganda kizokwakira impunzi z'Abanyafuganistani ibihumbi bibiri kibisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indege zitahukana abatandukanye muri Afuganistani zongeye gukora ingendo ku kibuga cy'indege cy'umurwa mukuru Kabul. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi cyatanguriye muri Uganda. Icyo gihugu kizokwakira impunzi z'Abanyafuganistani ibihumbi bibiri kibisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inkuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Nyongabo.
Uganda yatangaje uno munsi kwa kabiri ko yemeye kwakira by'agateganyo izo mpunzi zahunze Afghanistan inyuma y'uko abataliban bafashe ubutegetsi. Icyo gihugu kiramenyere kwakira abantu bahunze intambara. Muri iki gihe cyakiye impunzi umuriyoni n'ibihumbi amajana ane nyinshi muri zo zituruka mu gihugu cya Sudani yo mu manuko. Leta ya Amerika yabisabye ku munsi wa mbere Perezida Yoweri Museveni akaba yayihaye uburenganzira bwo kuzana impunzi ibihumbi bibiri mu gihugu ciwe. Izo mpunzi zizokwakirwa mu kiringo cy'amezi atatu imbere y'uko Leta ya Amerika izimurira ahandi. Ivyerekeye gihe zizotangura gushika muri Uganda ntibitomoye. Albania na Kosovo biza navyo nyene vyaremeye ivyasabwe na Amerika vyo kwakira vy'agateganyo impunzi z'Abanyafghanistan.
Tukivuga ku gihugu cya Afghanistan, indege zitahukana abatandukanye muri icyo gihugu zongeye gukora ingendo ku kibuga cy'indege cyo ku murwa mukuru Kabul. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Nazo.
Stefano Pontecorvo atwara igisata gikingira abasivile mu ishyirahamwe NATO muri Afghanistan. Mu mafoto yacishije ku rubuga rwe rwa Twitter, yerekanye indege segukira igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko yabonye izitari nke zururuka izindi ziguruka. Ku ruhande rw'Ubufaransa, umushikiranganje ajije kwivuna abansi Florence Parly we yavuze ko indege ya gisirikare yabwo ya mbere yatahukanye abanyagihugu bayo yaraye ishitse muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu. Uwo mutegetsi yabandanije avuga ko Ubufaransa buriko buritegura kurungika indege ya kabiri. Ubuhindi nabwo bwatahukanye abakozi bose bakorera ubuserukizi bw'ico gihugu ku murwa mukuru wa Afghanistan Kabul, abadiplomate batandukanye n'abandi banyagihugu babwo. Uruja n'uruza rw'indege zitahukana abatandukanye zibavana muri Afghanistan kongeye gusubira inyuma yaho ejo ku munsi wa mbere ikibuga c'indege co ku murwa mukuru Kabul ciriwemwo akajagari katewe n'abanyagihugu hamwe n'abadiplomate bagerageje kurira indege za Amerika ku nguvu ngo zibahungane. John Kirby ajejwe gutanga makuru mu biro bikuru vya gisirikare aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pentagon yavuze ko nimiburiburi abantu babiri aribo baguye muri ako kajagari. Abo babiri bakaba bishwe barashwe n'abasirikare ba Amerika kuko bari gushobora guteza umutekano muke nk'uko Pentagon ibandanye ibisigura. Umwe mu bategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye amakuru Ijwi rya Amerika ariko nashime ko amazina yiwe atangazwa, we yavuze ko abapfuye bari kubagerageza kurira iyo ndege ya gisirikare yegukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ari abasivile benshi kandi amatohoza aza yatanguye.
Urakoze Diane. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abategetsi bariteguriye guhimiriza abanyagihugu gufata doze ya gatatu y'urucandago rwa COVID-19. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninazo.
Ibitangazamakuru bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko ino ngingo ikiri mu ntamatama ishobora gutangazwa ku mugaragaro umwanya n'umwanya muri ino ndwi. Muri Amerika abanyagihugu benshi baronse incanco zakozwe na sosiyete ya Pfizer hamwe na Moderna. abaronse zibiri zakozwe n'izo societe bikaba bitegekanijwe ko baronswa iya gatatu inyuma y'amezi umunani bahereye ku itariki bazironkejwe ko abategetsi bari babanje kunana bavuga ko atari ngombwa ku muntu aronswa doze ya gatatu mu gusigura ko zibiri zibandanya gukingira uwacandazwe sikana mukingira n'ubwoko bushasha bwa Delta. Ivyigwa bishasha birimo ivyakozwe na Israel vyerekana yamara ko nk'urucanco rwa Pfizer rwagabanije ingene ruhangana n'ubwoko bushasha bw'umugera utera virus ya corona bwitwa Delta na cane cane mu bafisi imyaka 50 canke bayirenze. Dozi ya gatatu atagihindutse izotangwa mu kwezi kwa cenda bimaze kwemezwa n'igisata kiraba ivy'imiti muri Amerika. Sosiyete ya Pfizer igitangura gusaba ko yotanga indi doze yavuga ko izohera ku bakozi bakorera mu gisata c'amagara y'abantu n'abageze mu myaka ya zabukuru. Uyu muce w'abantu ni nawe wafashe iya mbere mu gucandagwa. Televiziyo ya Amerika CNN nayo yavuze ko abahinga bayisesanguriye mu vy'amagara y'abantu bayibwiye ko n'abaronkejwe urucanco rwa COVID-19 rwakozwe na sosiyete Johnson & Johnson nabo nyene bizoba ngombwa ko baronswa iyindi doze ya kabiri. Ino sosiyete akaba ari nayo yonyene yakoze urucanco rwa doze imwe rudende.
Muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Makuru mu ntara y'Afurika y'ibiyaga binini tuyatanguriye mu Rwanda. Ubuyobozi bwa koperative Adarwa y'abacururiza mu gakinjiro ka isozi babwiye Ijwi rya Amerika ko bugiye gukora ibishobotse byose kugira ngo ntihazosubire kuba imiriro itewe n'umuyagankuba imaze iminsi igaramira ibikorwa by'ubucuruzi bwabo. Ni nyuma yaho mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hongeye kwaduka umuriro bagiramiye ibikorwa by'ubucuruzi mu gakinjiro ka gisozi. Ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Turahazwi nko mu gakinjiro ka gisozi kari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Abantu n'uruvunganzoka, abaturage n'abapolisi baracyashyamira kuzimya inkongi y'umuriro yibasiye ibikorwa by'ubucuruzi buhakorerwa. Ni inkongi yadutse ahagana saa mbiri n'igice za mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri nk'uko babibonye babibwiye Radio Ijwi rya Amerika. Uhageze wabonaga bari bafite ibikorwa by'ubucuruzi byari byafashwe n'inkongi y'umuriro bari babuze ayo bacira nayo bamira. Gana Francois Uwamahoro ahacururiza inzugi yabwiye Ijwi rya Amerika ko yahatakarije ibintu bifite agaciro ka miliyoni 40 z'amafaranga ku buryo atabonye ubundi bufasha bishobora kuzamugora kongera gukora ibikorwa by'ubucuruzi.
Sa natwe byadutunguye twatangiye akazi tubona umurura twatatse nacyo twabashije gukuramo.
Nari mu bwishingizi se ku buryo byari byishinganye ku buryo mwavuga ngo wenda assurance izabafasha.
Oya twateganyaga kubujyamo.
Murakurikiza iki rero? Hari ubundi buryo bwo kugira ngo ubashe gukomeza business ibagenda?
Wenyine ikigiye gukurikiraho ni ukwisunganya tugatangirira kuri zero. Niba tuzabona abagira neza cyangwa ikindi natwe iracyo turamenya, cyangwa nabo bafasha bwa leta tuzabona ubufasha bwo kuri leta bwo buhoraho bifuza yuko yadushyikira tugakomeza ibikorwa byacu.
Inkongi y'umuriro yibasiye cyane ahari ibikorwa by'ububaji n'ahari amasitoke ya za matera, ari nayo mpamvu abazimyaga bavuze ko byakunze kugorana. Bwana Tade Twagirayezu ni umuyobozi wa koperative Adarwa y'abacururiza mu gakinjiro ka gisozi. Mu kiganiro yaduhaye yatubwiye aho inkongi yatangiriye.
Habanje gushya ahantu hari amamatera abafundi bakoresha iyo barimo gukora akazi kabo ka buri munsi. Hari umuzigo munini cyane wa matera, kuko matera buriya haba harimo product ya essence. Ya rero niho byahereye ubundi. Uko twabyitayemo rero ndabanza nshimire polisi y'igihugu, ariko by'umwihariko nshimire ishami rya Fire Brigade kuko ryadutabaye byo bidasanzwe. Ryadutabaye kuko nyuma y'iminota itarenga 15 bari bamaze kutugeraho. Ariko nanone nkashimira n'abaturage cyane ba hano mu gakiriro ka hano. Hano hari amakoperative agera muri ane, ariko bose bikusanyirije hamwe baza kudufasha. Mu gihe polisi yari itaraza, abaturage bagerageje gukoresha amazi, bagerageza no gukoresha imicanga ku buryo batanze ibintu bitarangirika byose.
Ubuyobozi bwa koperative Adarwa butangaza ko byiburi byahiriye muri iyi nkongi bifite agaciro katari munsi ya miliyoni 300 z'amafaranga. Benshi mu bahuye n'impanuka baravuga ko batari mu bwishingizi. Uyu mubyeyi akavuga ko bagiye kwisunga amabanki bakareba ko basubira mu bucuruzi.
Oya, ubushobozi bwo leta idufashije yadufasha tukabona uko turepara ibyangiritse. Ubushobozi bw'umuntu agiye kwiyambaza banke yambaza abaterankunga yashobora kubona kugira ngo abashe kugira icyo akora.
Igihombo ntikizagarukira ku bacuruzi gusa kuko agakinjiro ka gisozi gahuriramo ingeri nyinshi z'abashakisha imibereho, abana bakora imirimo y'amaboko iciriritse mu gakinjiro ka gisozi.
Ahantu natwe byaraducanze, ahantu byaraducanze, amambere agakiriro karuguru karahiye nako bikomeye cyane kurenza naha. N'indi minsi yagiye inyuramo nabwo hagenda hashya, none n'ubu n'ahangaha harahiye. Urumva ni ibintu natwe byatubereye amayobera.
Igihombo ukorera muri iri soko wese ni n'ubundi ngarukira mugeraho, kuko uyu munsi nta kazi gahari mu bifatika n'ubundi. N'ejo bishobora kuba n'ubundi bitagenda neza kubera ikibazo nk'iki kiba cyabaye.
Mudahise mwongera gukora ingaruka urazibona gute?
Ni ikibazo cyane.
Agakinjiro karadutunze cyane rwose, tutongeye gukora inzara yatwica rwose abashomeri nkatwe.
Twifuza cyane ni uko twabona ubufasha nyine aya matera akaba yakongera gukorwa kugira ngo abaturage babone akazi kabo kongera gakoresha. Bitabaye vuba ubu ngubu nyine ni ukumva yuko byabe nka cya kibazo cyo kuguma mu rugo.
Ubuyobozi bwa koperative Darwa bukavuga ko bugiye gufata ingamba zikaze zo gukumiriza inkongi z'imiriro y'amashanyarazi.
Nababwiye ko ahantu hari ibikoresho biri furazire cyane ku kintu cyitwa amashanyarazi, ariko ikintu tugiye gukora tugiye gufata ingamba zikomeye kuko turi expose ku mashanyarazi, tugiye no kugerageza kuyarwanya. Wenda nk'ibyo tugiye gukora amashanyarazi buri muntu hano yari afite installation yo ku giti cye, ariko tugiye gukora ibishoboka byose none tugere installation imwe muri rusange kugira ngo tugabanye izo nkongi za hato na hato.
Hari ku nshuro ya gatatu aka gakinjiro ka gisozi kibasiwe n'inkongi y'umuriro w'amashanyarazi, abantu bagakomeza gukeka ko ziterwa n'insinga z'amashanyarazi ziba zidatunganije neza uko bikwiye. Duteguriye inkuru polisi ntiyari yakadutangarije impamvu nyamukuru ifatwa nka nyirabayazana w'iyi mpanuka n'agaciro k'ibyahiriyemo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera ntiyitabye telefone ye ngendanwa twamuhamagayeho. Eh, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Mikambi muzi za Barundi hirusenda mu Republika Demokrasia ya Kongo naho zimwe mu mpunzi zirabandanya guhunguka, nyamara hari n'izindi zimaze imyaka irenga 40 mu buhungiro zitabazwa guhunguka bitewe n'uko zivuga ko atamatongo zifise mu Burundi. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari mu rusenda.
Ndindestro numwe muri izi mpunzi zimaze igihe kirekire mu buhungiro, twamusanze muri village ya gatandatu turi mu nkambi ya Rusenda ari kumwe n'umugore we n'abana be batatu bari gufungura ubugari bw'imyumbati n'isamaki yokeje. Adusobanura uburyo amaze imyaka irenga 42 mu buzima bw'ubuhunzi.
Jewe nahunje kuva 72 bamunganye ndi umwana bonshikira ahantu biti Kenya muri Zaire, hanyuma muri 96 bacatera intambara ino muri Zaire duca duhungira Tanzania. Dungi Tanzania nabaye mu ikambi y'umuyobozi, ikambi y'umuyobozi barayifuta, bamaze kuyifuta twimukire Mutabira. Twimukiye Mutabira muri 2012 batabafuta amakambi yose muri Tanzania duca tuba oblige kusubira Burundi. Aho habereye ibintu by'imigumuko muri 2015 niko gucanongera ngaruka muri Kongo.
Aha muri ikambi hari undi mugabo witwa Nicolas Ndwanyi uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko, aba muri village y'icyenda nawe amaze imyaka irenga 42 mu buhungiro. Ntakozwa gahunda izindi mpunzi zirimo yo guhunguka kuko nta wazahitira mu gihugu cy'u Burundi.
I Tanzania barantahuye ntacyo bampaye, isitsi Burundi ndaburahomba ndabura naho ndima nzanongera ndagaruka. Nta kamaro rero ko kuba umukene mu gihugu cyawe wofumba umutunzi mugabo ukaba inyuma y'igihugu. Nta matongo nta n'inzu nta n'ikintu na kimwe mfise yo. Nukubwa naho narimbaye narimpanze, nta data mfise nta mama mfise nta n'ikintu na kimwe. Twe turabantu wasere kuva imbere y'igihe gusika naye ama ntituzi ingene twobivuga kuko ntacyo tubona, naho bavuga ngo tugende nta twosikira mu bisanzwe.
Nizigimana Francine nashimangira yuko baramutse bamuhunguye adafite aho yahitira mu Burundi kuko imyaka hafi ya yose y'ubuzima bwe yayimaze mu buhungiro usibye imyaka 2 yabaye mu Burundi.
Mushimamo wacu no mu buhungiro namaze imyaka 15 mu buhungiro none ubu mbaye imyaka 6 uyu girandwe ndi mu buhungiro mu Burundi nahamaze imyaka 2 umva nduwo mu buhungiro
mbese mu gihe abandi bari gutahuka wowe ntubitega
nani cyumviro cyahariye
kubera
kubera ta ofise no shikira nabana nzashikira kuri commune ndicare kuri commune nibishoboka bace bakubwira ati genda bugende mubi wanyu nawe mubi wacu nkubu nta n'umuntu numwe papa yapfiriye yapfuye 72 mama apfira aho muri Kenya aho hepfo none wumva nzahejewe yuwe ni rero niwe dawe niwe mawe niwe arimo byose
izimpunzi z'abarundi zahunza hani ni mu mwaka w'1972 zisanga ubuzima bwo gusazira mu buhungiro atari bwiza kuko hari uburenganzira bwazo butubahirizwa
turasuzugurwa nk'ubu hariho sisteme bavuga ngo indenga ugasuhura abantu ntibari ku buronko turibwa nk'uko bategezwa kuturonka abantu nk'abarimyi bakabura aho barima abantu bagiye ku ishuri bakabura naho bakora ubuzi ugahura abasaza uko nyene n'amashuri biza akabapfa guko nyene bicho nazibagira naboneye mu buhungiro ni kutagira umwidegembyo uhagije nk'umane gihugu abantu barafatwa bagafungwa bazira kuko batavuga muri ico gihugu ntibashobora kwisanzura ngo baze mu maprovince barondera ibyo nk'ubucuruzi
sa mu ngambi ya Rusenda honyine ari impunzi zo muri 72 zidakozwa gutahuka mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'uko nta matongo zifite izindi zitanahazi ahubwo hari n'izindi mpunzi z'abarundi ziri ahitwa Kenya, Kaboke, Mboko ndetse na Swima zitakozwa gutaha mu gihugu cy'u Burundi. Imibare itangwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko mu sekiteri ya Tanganyika yonyine hari impunzi zibanze y'inkambi zirenga 4,000. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika mu Rusenda w'umutara kivuye.
Tubibutse inshuti mwese ko mwe kamara bananya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Perezida wa Zambia Edgar Halungu ejo ku munsi wa mbere yaratangaje cese ko yarushijwe n'umunyapolitike bahiganywe Hakainde Hichilema mu matora y'umukuru w'igihugu. Mu ijambo yashikirije abanyagihugu kuri televiziyo, Edgar Halungu yaratangaje ko azo kwisunga ibwirizwa shingiro mu kubahiriza aho abanyagihugu bashize, yongera arakeza Hichilema si ubwa mbere ubutegetsi buherekanijwe mu nzira ya demokarasi muri Zambia, ariko mu bihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere cyane cyane muri Afurika ihererekanywa ry'ubutegetsi inyuma y'amatora ntiryama rigenda nk'uko byagenze muri Zambia. Bamwe mu banyapolitiki bakurikiranira hafi intara ya Afurika barimo umukuru w'umugambwe CNDD Nyangoma Leonara, Professeur Deogracias Nkinahamira hamwe n'umukuru w'ishyirahamwe PASEM Faustin Ndikumana batubwiye ukuntu bakiriye ihererekanywa ry'ubutegetsi muri Zambia. Dutangure twumvirize Leonara Nyangoma.
Icya mbere nagomba kuvuga, nagomba gushimira cyane cyane n'imbere inyuma abanyagihugu bo muri Zambia bashikutse ari benshi baje gutora, baje mu matora kugira ngo bararenga 70% abitabye amatora. Igira kabiri ni uko amatora muri rusange kuko twagiye turabikurikirana yagenze neza, byo bikerekana yuko demokarasi ko yatsimbatara mu gihugu cya Zambia. Kandi ni kimwe kiri mu bihugu bikenya cyane biri kurusha muri Afurika gitunganya amatora, hanyuma abategetsi bakabisikanya mu mahoro. Si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu, bimaze kuba kenshi kuva kuri papa w'igihugu Kenneth Kaunda. Bashimiye yuko umuperezida wahora ku butegetsi yemeye ko yatsinzwe kandi bamutsinze amajwi amatwi menshi cyane, hafi umuriyoni yarose umuriyoni n'8. Uwo wamutsinze nawe Hichilema aronga imiliyoni 2,800,000 nyene. Hanyuma rero arabyemera, ariko hariho batabyemera naho baba batsinzwe bakaca bakoresha inguvu inzego z'umutekano inzego z'igisoda n'ibindi. Ibihugu byinshi muri Afurika rero niko bimeze muri ibi bihe. Abo rero baratanze akarorero keza, sinzi ko abandi bazogakurikira.
Abahinga mushikana y'inyango matukiri ku mwebwe bakurikirana politiki hafi bari batangaje ko muri icyo gihugu hashobora kuba imvururu, eka hashobora kuba akajagari ka politiki, ko bibaza ko bitazogenda neza aho bigende uko byagenze. Mwebwe mwavyakiriye gute muravye amakuru yari yatangajwe mbere?
Cyo sinavyemera cyane by'ukuri, kuko igihugu cyazamenye amazi gukurikirana ibibayeho muri bya politiki. Nababwiye yuko amatora atari ubwa mbere abaye ku nkayo, ariko ni bisanzwe nuko nivyo tumenyereye muri Afrika mu bihugu byinshi by'abaturage se umuyobozi hagira haduka ingwano reka n'ubutunzi burasubira inyuma ahandi mu bindi bihugu birimo demokarasi maze gusimbatara amatora n'iy'imizi mikuru isanzwe ariko ibyo muri Zambia niwe ntabyo nemera cyane ko hazoba inkurisa n'akare nari nabikurikiranye n'imbere yaho tubibaza ko yari yamusumbije amajwi menshi yari yamusumbije rungu yari yasumbije ikirimo amajwi ibihumbi ijana aho birashoboka yuko yari yanatsinze kuko muri Afurika umupoza aronse 40% ajya aba yatsinze
ego me professeur de gracia sank nahamira namwe nyene mwarakurikiranye ayo matora muri Zambia igihe perezida ari ku butegetsi lungu atangarije ko yemeye ivyavuye mu matora mwavyakiriye gute
ego nukuri urakoze ikintu cyakubwira nuko ibintu biri kubirahinduka ku isi cyane cyane isi yose duhereye iwanyu muri Amerika tugaruka muri za Buraya tukajya mu Bashinwa mu Barusiya mu Bahindi mu Bayapani no muri Afurika rero ibintu biri kubirahinduka kandi bihinduka ukuntu ata muntu n'umwe yari abyiteze ata n'umwe yabiteguye bigenda ukuntu bibiza kugenda nyine uraboneka ko ari mu kuboko kw'Imana kwe mu kuboko kw'Imana kwe ikintu cya mbere rero ni ukubwira nuko nukuri Edgar Longo yabitwayemo neza kuko yari yanavuze yuko azaba yitwara hanyuma none ubu yaciye abirenga ko aravuga ati indembe yaho aba abenegihugu bashyize none abenegihugu baratoye kugeza aho arushwa umuriyoni yabivuze Nyangoma umuriyoni w'amajwi ni mwinshi cyane ku bantu babiri umwe yarongeye watsinze yaronze 2008 watsinzwe aronga 1.8 urumva ni ibindi cyane ariko igikuru rero ni kiri nuko dutanguye ingendo nshasha ingendo nshasha yo gutahura yo kumenya ibintu ingendo bizizwa kugenda yuko umuntu wese yatsinzwe abwizwa gushyiraho abenegihugu bashyize ababwiza kumutora bashyize icyo kintu nicyo dukwiye kuba kirekire kandi tukabyumva cyane cyane kikaba kikujyana kutubuza ibyo kwa mu muntu ashaka kuyongera iminsi yose ashaka kuyongeraho ikintu bugeze bagire telefone yongere n'ibindi ngo bije byaheze basanga ashaka kuyongera ikindi kintu ibyo n'amakosa mabi cyane kandi yonona yateranya abantu uretse ko yonona ibintu biba bisanzwe bihari mbwa yateranya n'abantu ukumva ko badasubira kumvikana turetse nuko ashobora kwirinda ibyo kwirwa amatora ibyo byose birashobora gutuma biteranya abantu ariko igikuru n'intumbero mbabanenda guhe intumbero n'ukuri ni nziza cyane iyo turiko turaje cyane cyane ibinduka byose bihinduka ku isi hose yenda abona ko bizihinduka cyane muri Afurika ko muri Afurika niho dukeneye ibintu bihinduka byinshi kandi biratanguye bitanguye bituma tushyira mu byiyumviro usanga ari byiza
hari abavuga ko umushikiranahere rwa siyasi nkinahemera ko hariho nk'abategetsi babegereye umukuru w'igihugu kenshi na kenshi ariwo bamuremera kugira ngo ume ku butegetsi izo mwebwe mubivuga kwiki
yenda bivuga ko ikindi ukwezi kuko urabona abantu batangiye gutwara n'ababa yarahaye kandi kugira ngo abyemere ntibamwemerera ko nyine baramwangira ko ashobora kubyemera ko byabaye uko mugabo mu gihe umuntu ahagaze akagara rugabo yitwa ko ariwe mutwara atwara kandi bakwiye kwereka intumbero ye ngo bandi abantu bahagara kandi abantu nabo n'ubundi bagumaho niba bitwara neza ntibakeneye kuguma babibatwara bonyine kubera batitwara neza nicyo gituma birondera mugabo bitwaye neza baremera aho bishya ko n'uwuje ashobora kuba bakeneye kandi akabagumizaho mbwa bitwara nabi urumva nta kundi baca babaho kubera bagize bacyana n'ubundi yarahari nicyo gituma mvuga ndi niba yaratsinzwe nawe nyine ashobora kuba ariho akantu bamuneguye niba akamuneguye nta kundi bakumva akamunegurana nabo bari kumwe hagiye rero niyo utuma ndakubwira mu batwara misanzwe ya mali y'abantu muri kumwe batamabike kandi benshi bagukoresha n'amakosa mugabo rero n'abandi baba muri kumwe kandi bahaye ariko bagendera ukuri bagendera bakokiza cyane ariko ikintu njyewe ni ukuri ni ukubwira cyane cyane ni uguhezagira abanyagihugu abenegihugu bo muri Zambia rero ni ukuri nashobora kuba serivisi cyane harabaye ingorane bari n'uwo aba yarapfuye mbwa ibyo byose byamajyabaye ariko ikintu kiryoshye ni uko babyumvikanye bakemera
mushya ntayo namwe Faustin Ndikumana namwe mwavyakire gute aho mwumviye ayo makuru ko perezida ari ku butegetsi muri Afurika yemeye kumugaragara ko yatsinzwe amatora uwo bahiganwa wo mugambo tandukanye akaba ari atangaza ko ya murushije ivyo bintu mwe mwavyakiye gute
ndamwe twagakiye neza cyane nadakiye neza cyane gose kuko niko karo kari mu karaboneka muri Afrika n'intambwe mu kwerekana nyene Afrika ishobora kurengera ibintu byayizinganitse mu buja mu bintu bituma n'iterambere ridashobora kuboneka wari umunezero naranezereye hamavuga ikintu ariko nabiko ndavuga ati muri za ko na mugenzanje Nyangoma nuko burya muri Zambia uwo muco wari utanguye kudabigaragaza nibaza ko Zambia yaratanguye gusa n'iki imbere mu bihugu bya Afrika urabona ko ata muperezida yikubwira ko ubutegetsi umwanyamwe cyane kuko burya kuva kuri Kenneth Kaunda Kaunda nawe umengo yaratsinzwe aratanga ubutegetsi haraza Frederic Kiruba aratsindwa haraza ba Levi Mwana Wasa umengo yaritabye baramugabo bamukurikiye baratsindwa abitwa ba Michael Sata baraza abayitwara bose baza ngo ukabona yuko umuco wo gusutabikanya ubutegetsi kuri alternance kwerekana ubutegetsi umaze kubaza nta muntu urakibona ko muri Zambia umutegetsi cyangwa umuyukana akabona ko akwiye kuvisitira iyo ni intambwe amaze gusiga ibindi bihugu bya Afurika kandi urumva ikiri abandanya na ibyara urungu urumva ni byiza kubona iyo ntumbero ayifashe atafashe ingingo yo gusubiza inyuma iyo ntambwe y'icyo gihugu no guteza urubuga cyane cyane na Afurika kandi ikindi nacyo ni uko igihugu cya Zambia nayo igeze kugitemberera ndajyayo namarayo iminsi narabona ko igihugu cya Zambia uravuga ingene abantu bameze ingene muri vile babayeho urabona ko ari abantu bamaze kwisunura cyane mu iterambere nk'iza rusaka ukabona ingene babayeho bameze ubona ko ari abantu mu mutwe bamaze kuguruka cyane ngira rero n'ivyo birafasha yuko batakiri abanyagihugu mengo inyuma mu bintu by'ivyiyumviro n'ingene babayeho ngira n'icyo kirashobora gufasha yuko kuburya demokrasi baca bitahura n'ingoga kandi bakabona kuhinduka ry'ubutegetsi idatumye umuntu ari umuntu agira asubira inyuma gusa kubera ubutegetsi buhindutse abandi bakora ati ubutegetsi burahinduka kubera dushaka kubudukorera neza gusa
egome tukiri kuri bagene mushyira ntawe fasita nk'uko muhizi abakuru b'ibihugu benshi muri Afurika baraguma ku butegetsi imyaka n'imyaka kenshi na kenshi bakananariza ibiri ngo bafitiye uburenganzira muribaza ko ibihugu byo muri Afurika bishobora kuhakura ikigo
ndabike kuhakura ikigwa gusa nuko muri Afurika iyo umukuru w'igihugu ari ku butegetsi hari abantu benshi bagaragaza kumwibonamwo bakamwibona nk'uko ibi ngo si umukuru w'igihugu cya bose abantu bagashakibona umwe ngo ni umwe ngo ni umukuru sinzi umenga atwarira ubwo bwoko agacamo no kumenga atwarira ubwo bwoko bwiwe umuryango wiwe umugambwe wiwe kandi kubibamo rero bakabibamo uko hanyuma agacamo no kumenga uwo mukuru w'igihugu ariko akigira inyungu ubwo bwoko iyo ntara yavukamwo zako karere uwo muryango wiwe uwo mugambwe wiwe abantu bakahanyuma rero kubera ari niyo gusanga n'iby'iterambere bikiri inyuma na reka itorohereza ngo abantu bateze imbere batere imbere mu bisanzuye ugaca usanga uwo mugore ushaka kununuza iby'igihugu wonyine ukabona ko aribwo ubuzima bwo kubaho ugaca usanga ari abana bati nta yindi mukiriro bubaho tutari ku butegetsi reka rero tubwame ko niyo makiriro kubaho urumva rero igihugu biba bikimeze gutyo biba bikiri inyuma cyane mu bisanzwe biba bikiri inyuma cyane igihugu itarashikira alternance politike ikiba kirashi hanyuma rero usanga bari ku butegetsi y'amatora abaye rero kenshi camena nk'amaformalite kurugariza amatora twame twayatsinze tuyibe tuyatrike abaopfuga tubabuze kuvuga tubabuze kugira iki ibyo rero bigaca byamuko uko mpaka ntabwo usanga hatabwe kwaduka rero imvururu abantu bagafata ibigwanisho usanga igihugu cana mundu nagatramike ikaburi twitwa ari ibihugu bya Afurika byinshi bidufite idongora
Faustin Nikomana, professeur de Ugasia Sengina Hamira, namwe Nyangoma Leonara, murakoze cyane ngo wose ku kanya mu hari radio ijwi y'America. Tuti bose mu kundi radio ijwi y'America, biganiro twateguriye muri aka kanya bigira kugenda, turashimiye abagenzi bacu bagize uruhara mitegurwa y'aya makuru, turashimiye kandi na Jidone Chubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye, Edi Gwema niwe yarabihagarariye, turabashimiye namwe inshuti mwese mwadutiza amatwi. Kandi turabateye akamu mubandanye mumviza ibindi biganiro bya radio ijwi ry'Amerika mugire amahoro mu ngoroba mwiza.